Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro tubafitiye muri kano kanya hano muri studio gatano muri kumwe na jewe Diana Nininahazwe.
Twegwe muri parti ya Lamuka ya Fayulu twahuye n'ibibazo yo kutagira amafaranga.
Uyu ni Piero Karuba, numwe mu bakandida bariko bariyamamaza mu kibanza c'abashinga matora muri Congo. Aharagaruka kuri tumwe mu tubazo bagiye barahura natwo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ya leta ibikorwa vya leta z'umwe za Amerika byabaye birahagarara kuva mu cagu cagu bwo kuri no wa gatandatu ni handi hato. Nongere ndabahe ikazi ibikorwa vya leta z'umwe za Amerika kuva mu cagu cagu guno wa gatandatu vyahagaze ni nyuma ya habagize inama nshinga mateka binaniranye ko bumvikana ku mafaranga leta yokoresha na cane cane mugambi wo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Perezida Donald Trump asaba ko inama nshinga mateka na nkenguza mateka zemeza imiliyaridi zitanu z'amadolari mu mafaranga zokoreshwa muri uyo mugambi w'uruhome ku rubuye rwa Amerika na Mexique, mu gihe abashinga mateka ba Democrat na bamwe mu ba Republican terekwa uyo mugambi. Trump asigura ko uzoko ari ugukomeza umutekano wa Amerika amakengara cari kuri menshi kuko guhagarika ivyo bikorwa bishobora kuba umwanya muremure bikaba bitegekanije ko kumuhingamo uno wa gatandatu abashinga amateka babandanya guharira batumvikanye hakemererwa gukora ibisata bimwe bimwe by'inkoramutima vya Amerika. Ariko Trump nkuko nari ndabivuze kugera ino saha asa nk'uhava atagondozwa. Tuvenga hamuri Amerika duce tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ibikorwa vyo kwiyamamaza ku bakandida perezida n'abakandida bari kubarondera kuja mu mwanya w'abashinga amateka vyaraye bisozerewe ejo kwa gatanu. Ibindi na mugenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo atubwira bimwe mu vy'ingenzi vyaranze uko kwiyamamaza mu ntara ya Kivu ya Majepfo.
Muri ntara ya Kivu ya Majepfo mu bakandida depite 1,256 ku rwego rw'igihugu n'abakandida depite ku rwego rw'intara 956 bari bamaze ukwezi kose biyamamaza. Bamwe muri bo batangaza yuko igikorwa cyo kwiyamamaza cyagenze neza usibye abakandida depite bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga yuko kubera batahawe amafaranga yo kwiyamamaza n'amashaka bakomokamo byatumye hari aho batagera biyamamaza. Piero Karuba no mu ishaka rya Ensemble.
Twegwe muri parti ya Lamuka ya Fayulu twahuye n'ibibazo yo kutagira amafaranga ariko natwe tugakundwa na population yose en general. Iyo twagiye tuvuga ko dushigikiye Fayulu Martin Fayulu uwo muri president ushaka changement muri Republika ya Demokarasi, twari cyaye kwanza dutangiza n'amafaranga yacu hagiraho amafaranga araducikana. Turakomeza tubwira abantu ko nta amafaranga dufite ariko abantu bakatwemera abandi ntibatwemere abantu ntibatwitabire cyane.
Mu gihe abakandida depite batavuga rumwe n'ubutegetsi batakaga ubukene bw'amafaranga yo gukoresha za mitingi ndetse no gukora ingendo, abakandida depite bo mu ihuriro rya FCC bo bagendaga batanga impano zigizwe n'amafaranga za moto, amakinga, kwishyura ibitaro, kugaburira abaturage, gutanga imifuka y'amasima ku nyubako z'amatorero n'amashuri kugira ngo abaturage bazabatore mu matora ateganyijwe tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12. Muri intara kandi bamwe mu bakandida depite babarizwa mu ihuriro rya Procome pour le Congo FCC bagiye bakangurira abaturage kuzatora umukandida ku rwego rwa Perezida Emmanuel Ramazani Shadari kuko avuka muri iyi ntara kandi ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite gahunda yo gucamo igihugu. Uyu ni Nehemiye Mwilanyi uhagarariye FCC ubwo yari buvira yamamaza Emmanuel Shadari.
Munajua kama tulishaka poteza Gatumba, sibo? Ni hao hao tena wanapenda wauzise vingine vipande vya Uvira.
Murazi ko twatakaje Gatumba, abo ni bo bashaka kugurisha ibindi bice bya Uvira. Abo babereka nimero ya 4, 5, 6 niba atari 13 abo ni bo bashaka kugurisha Uvira.
Ni watu wanataka kuuzisha Uvira. Munaitika hiyo?
Muri iminsi 30 igikorwa cyo kwiyamamaza cyari kimaze muri meeting za ministre bitakwira Juste umukandida depite ku rwego rw'igihugu yagiye atunga urutoki bamwe mu bakandida depite bo muri FCC ko banyura ku ruhande bakamamaza umukandida Martin Fayulu. Bitakwiragira ati
yana kiyo distribuer de l'argent a certaines femmes
Narabatanze amafaranga ku bagore muri bo bababwira ko nibatora Shadari bazaba batoye intambara kandi ko hari abatanze amafaranga kuri Kiriba kugira ngo batere imicanga n'amabuye abantu. Nomenye yuko mu bakandida perezida barimo Emmanuel Ramazani Shadari, Martin Fayulu, Felix Tshisekedi ndetse na Sami Badibanga biyamamarije muri iyi ntara bagiye basezeranya abaturage batuye iyi ntara ko bagiye kurangiza imitwe yose yitwaje intwaro ndetse bakazakora n'amabarabara nibaramuka batsinze. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare isaba imiryango y'abahoze ari abarwanyi umuhari FDLR witwaje ibigwanisho gufatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa byo kwiteza imbere. Iyo komisiyo yabisavye mu gihe kuri wa gatanu abari bamwe mu bahoze muri uyo muhari bagera ku gihumbi basubijwe mu ngo zabo. Ibindi kuri no nguna mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagire ubusa.
Umukozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare aributsa imiryango y'abahoze mu mutwe wa FDLR rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ko bagomba kwitegura gusubira mu buzima busanzwe mu miryango yabo mu gitondo kuri uyu wa gatanu. Nimwe ihema riri mu nkambi y'agateganyo ya Muyira Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Aba bose barabarirwa mu miryango isaga 400 bamaze ibyumweru bitatu bahugurwa muri iyi nkambi. Bahugurwa gakundangagaciro n'uburyo bazabaho nyuma yo kuva muri Kongo bageze mu Rwanda. Bwana David Munyurangabo, komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yasabye imiryango kuzirinda amacakubiri yariyo yose mu bo basanze.
Urabona ko muri kumwe n'abana banyu batoye, nyabuna bya bindi kera bari barabashyizemo byo gutandukanya abanyarwanda ngo abana naba aba bana ndabasabye ntibazigire babyumva. Niba baranabyumvise muzaboze bibavimo. Twebwe turi bande? Turi abanyarwanda. Umunyarwanda ni kimwe n'undi.
Munyurangabo kandi yasabye imiryango y'abari abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR kuzafatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa by'iterambere.
Niba bavuga bati tugomba guhura kugira ngo tugire inama, nyabuna mujye mwitabira inama zahumure. Impamvu mvuga yuko mugomba kwitabira izo nama nuko izo nama arizo zitwubatse kugeza ubu ngubu. Abanyarwanda bakavuga bati dukeneye kugira ngo tugere ku ntego y'iniye, bakabyumvikanaho.
Ababa mu miryango y'abari abarwanyi ba FDLR ariko baracyagaragaza umurundo w'ibibazo bishingiye ahanini ku gutangira ubuzima bundi bushya. Hari kandi abatagira iyo berekeza. Samuel Habumugisha ni ingimbi y'imyaka 17.
Njye ababyeyi banjye barapfuye, singira mukuru wanjye, singira murumuna wanjye, ubwo nakurebwa narezwe n'abandi. Nanjye ngandi kubaza ati si kabande ejo bazataha, nganjye nzataha ndi kujya he ndazi naho nzaja ndajya. Nje ngandi kubaza ati wenda ngamwe hari igihe wenda mwagira ngo ubushobozi mukaba mwagira ukunda uko mwamfashe yuko nje ndaho mviteho nzataha. Ikibazo cyo mvite bapfuye ndi mutoya, nge na hano muhangumishije nahaba none kari ndaho mviteho najya.
Muri aba hari abatandukanijwe n'ababo kubera ko abagabo n'abagore n'abana badahugurirwa hamwe. Uyu mugore aravuga ko basabwe gusubira mu miryango yabo mu buzima busanzwe mu gihe ari kumwe n'abana batandukanye na se.
Kaje hano turi kumwe n'abana, abo bana ni batoya, ise ari mutoya. Mbese ni mwebwe muzabakurikirana kuzabageza aho bazajya ko nta muryango n'umwe turabona kugeza kuri uno munsi. Babaduhaye kuko se yarasigaye umutobo, babaduhaye bavuga ngo ababyeyi babo bazaza babacyure bageze mu ngo zabo. None n'ubu turacyabafite ari abana gusa, nta muryango twashakishije turabona n'uyu munsi wa none. Sinzi rero uko biragenda niba ari mu muzabana. Banyina barapfuwe ntabariho.
Ibi kimwe n'ibindi bibazo komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ravuga ko izayibonera umuti umunsi ku wundi. Byitezwe ko bazinduka bataha mu miryango yabo kandi buri muryango uzagenerwa amafaranga y'ibanze yo kuwufasha kubaho. Bwana Francis Musoni, umunyamabanga mukuru muri komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yabwiye Ijwi rya Amerika uko bizakorwa.
Buri bantu, buri muryango baraza kugeza ku karere batahamo. Twamaze kuvugana n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'akarere. Noneho nabo bazahagera babafashe kubereka imirenge bagiyemo, ariko cyangwa umwe nuko baba biyandikishije mu nzego z'ubuyobozi. Amafaranga twabageneye ubu ngubu, buri muryango twabageneye 60,000 by'amafaranga y'u Rwanda, abariyo bifashije mu tuntu tw'ibanze mu gihe bakigerayo bakigera mu miryango yabo kugira ngo babanze noneho banasobanukirwe uko ubuzima bumeze n'imbogamizi bashobora guhura nazo banaganira n'abandi ubwo noneho nyuma yaho nibwo tuza kongera guhura nabo mu kwezi kwa mbere tukareba uko ubuzima bumeze tunaganire nabo nanone ibindi twafatanya kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kwihuta byaba ari ibihe noneho aba aribyo duheraho
uretse imiryango isaga 400 mu bahoze muri FDLR yabaga Inyanza iraramuka isubizwa mu buzima busanzwe hari n'indi miryango isaga 600 nayo yabaga Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda igomba kuramuka isubizwa mu miryango yabo abahoze muri FDLR tavuga mu mwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda batangiye gutahuka n'imiryango yabo ku ngufu kuva mu kwezi gushize kwa 11 abagabo bo bazahugurwa mu gihe cy'amezi 3 mbere yo gusubizwa mu miryango yabo kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa basaga 1600 batahutse bavuye Kongo bagira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Eke bagira ubusa arakenuye mu Burundi naho championnat ya basket yitiriwe umukuru w'igihugu kuno wa gatandatu yasozerewe mu ntara ya Gitega yari hagarikiwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza mu bagabo ekipe yatwaye igikombe ni Dynamo yatsinze bitayoroheye urunani kubakobwa igikombe cyatsindiye Bercostar yari yatanye mu mitwe na Le Gazelle munyamakuru ijwi ry'Amerika igitega Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye urukino rwa nyuma
Igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mu mukino wa basketball kuri no muhingamo uno wa gatandatu casozerewe ku ntsinzi y'ikipe ya Dynamo mu bagabo no ku ntsinzi y'umugwi wa Bercostar mu bagore amakipe ya kinyurukino rwa nyuma yose nayo mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'amakipe yo mu gihugu hagati aviriyemwo mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma mu bakobwa Bercostar yatsinze Le Gazelle bitayigoye ku minota 57 kuri 55 urukino rwa rwitezwe n'abantu benshi n'urwahuje ikipe z'abagabo urunani aho yatana mu kwe n'ikipe ya Dynamo Munango ikipe y'urunani yaboneka ko ifite ingufu zidasanzwe aho karata ya mbere yaheze urunani ruri imbere ku manota 12 ku 15 karata ya kabiri yaheze urunani rukiri imbere ku manota 24 kuri 26 igice cya kabiri gitanguye ikipe ya Dynamo yajise ingufu zidasanzwe aho karata ya gatatu yaheze iri imbere ku manota 35 kuri 28 ivyatangaje abarorerezi urukino rwaje kurangira ku ntsinzi y'ikipe ya Dynamo y'amanota 47 kuri 37 y'urunani inyuma y'urukino ijwi rya Amerika ryegereye Olivier Ndayiragije umenyereza mukuru w'ikipe ya Dynamo aratubwira umukenyuro yakoresheje kugira ngo atsinde urunani
muhejeje gutsinda urukino rwa nyuma rw'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu n'urukino mwatanguye umengo mukini w'urunani urabasumbya gatoya ariko gice ca mbere giheze mwaje mufite ingufu zidasanzwe niwe mukenyuro mwakoresheje kugira ngo muhagarare hejuru y'urunani
yego ubivuze tugitangura bya tugoye gatoya kugira twinjire mu kibu muri je ya turi urukino ugabo buhoro buhoro umva umwanya uko bagenda niko bakinyi baguma baje muri vend match ugabo kare wabona ko batari ko barafashanya batafite aggressivite muri defense njo gituma tugarutse twa muri karta ya mbere karta ya kabiri naho nyene twagerageje kubakosora mugabo ikindi cyagiye kutugora naka kavura kaguye katumye tutexmina neza muri je ya defense yacu kasangane na attack ni umupira turonse bitushobora kuexploit neza muri attack ugabo wabonye akavura gaheze ibintu byace bigenda neza turaronka ama counter attack imwanya wose tukayinjitse
Olivier Ndayiragije avuga ko ikipe yiwe igiye kwitegura kugira n'ibikombe vyayicitse muri uyu mwaka bizotaye mu ikipe amenyereza umwaka ugiye gutangura ubwo rukino rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akaba ari nawe yatanze udushimwe dutandukanye ikipe yabaye ya mbere yatahukanye ikombe cy'inzahabu ibasha y'amafaranga miliyoni 2 haba ku bagore canke ku bagabo ikipe zabaye za kabiri zahawe ibikombe vy'ifeza n'ubundi bushimwe ayandi ma ekipe yageze mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma nawe nyene yahawe ubushimwe butandukanye abakinyi binjije amanota menshi n'abigenjeje neza nawe nyene bambitswe imidari y'imyaka n'umukuru w'igihugu muri no championnat yasozerewe uno munsi umukinyi yinjije amanota menshi yabaye Ngezahayo Malik wo mu runani yinjije amanota 128 mu bagabo naho mu bagore yabaye niyo nkuru Elsa wo muri Gazelle yinjije amanota 98 mu bagabo umukinyi yigejeje neza muri no higanwa Jasozere uno munsi mu ntara ya Gitega yabaye bya Mungu Shabani wo mu ikipe y'urunani inyuma yo gutanga ubushimwe umukuru w'igihugu Burundi Petero Nkurunziza yatumiye abakinyi bose bahiganywe mu mahiganwa mu mikino itandukanye yabaye uno mwaka kuza mu ntara ya Ngozi ataravye imikino iyo ariyo bakina president Nkurunziza yabahamagariye kuzokwitaba ubutumire akabagirira ubunani bwo kurangiza umwaka igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana na wenyine arakoze duce tubandaniriza kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Tukaba tugiye kuganira kubihe bigoye Burundi bwaciyemwo mu 1993. Mu kwezi kw'11 uyu mwaka turimo 2018 abahoze ari ntwazangabo bakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi, bane baratawe muri yompi, abandi batari bake bariko barondezwa imitaye mpuzamakungu, harimo n'abahoze ari abategetsi mu gihugu, harimo mbere na Major Pierre Buyoya yahoze aramutswe u Burundi, aho ni mu ntumbero yo gusubira kuvyura amatohoza ku vyerekeye igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye kwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993. Inyuma y'imyaka 25 ubutungane bw'u Burundi bwahisemo gusubira kuvyura iyo dosiye ngo kubera yuko ugwaciwe rutashimishije abo gwega. Abandi nabo bakaba bahavuye bemeza yuko hafashwe bashizwe mu ngiro uwo mugambi mugaba bateguye Uganda kugwa rya Perezida Ndadaye Melchior n'abafasha biwe bo batashikiriwe n'amatohoza. Muri iyo dosiye hari abandi bagiye bavuga yuko ubutungane bwari bukwiye kugenda bukebuke ngo bukarindira igikorwa ca wa mugwi w'igihugu ugiye gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi ari bo severe mu mfunyapfunyo y'igifaransa nk'uko byabuze mu masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi y'Arusha kubyerekeye ibihe bigoye Burundi bwagiye bucamwo muri kahise. Muri kino kiganiro turarabira hamwe n'abatumire bacu ingene ukuri kuvyabaye mu 1993 gushobora gufasha mu gusubiza hamwe Abarundi. Mu kubicijya nino turi kumwe n'abatumire batatu. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'icyegera cy'urongoye runani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Honorable Professeur mwaramutse.
Mwaramutse ngarongera kanamutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Rakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni ambasaderi Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe wa nama rimwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, ndaramukije n'abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza muri kiganiro.
Sango muri kiganiro.
Mwakoze kudutumira.
Rakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Sylvestre Bikorindagara yaserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, ndaramukije n'abariko baratwumviriza.
Sango muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Mu gutangura mpereye mu mugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Ejo bundi ivyerekeye urubanza rw'abagirizwa abikeka ko baragize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye vyasubiye kuvyuka, mwavyakiriye gute?
Twebwe aho tuvyumviye, yego twavyakiriye uko bije. Twavyakiriye uko bije kandi tukanezerwa n'uko ugo rubanza gw'urupfu rwa Melchior Ndadaye twumva yuko rukibandanya, kuko twari twarihebuye, kuko twarashinze imanza hanyuma zihera muri kamino muri sentare gasambura manza bambe ntahinyuze. Yego,
uburiro mwanezerewe no kubona basubiye gufata abo bikeka ko bashobora kuba baragize uruhare.
Ntitwanegerejwe kubera ko basubiye gufatwa, twanegerejwe n'uko urubanza rubyutse. Mugabo kandi kubera nyene turi umugambwe Sahwanya, tugasaba n'uko n'izindi manza z'ivyaha twavyama vyakozwe bikomeye navyo nyene ubucamanza bubikurikirana.
N'urubanza ntirwari rwaciwe mu 1998.
Oya, hariho ntuzenya iyunguruzwa ryagumye muri sentare ntahinyuzwa.
kuruhande kwa
kandi kwa. Kandi turi yumvira yuko kombori abaciriwe izo manza atari bo bonyene kuko bijya kugira urubanza rugende neza nk'ivyo byicaha ni byiza yuko hamenyekana na cyane cyane nabatumye icyo cyakiba
ariko biravugwa ko inyuma yiganirwa rya president Amerika yo ndade hari abarundi sinzi bandi baciye bagandagurwa ntimutinya ko bibyutse n'inzira guhemukaza abadishikirwa zagirizwa ibyo
byabo uwo bayakoze ico cyayo kurikiranwa n'ukuri yokurikirana
abari muri abari muri leta yari irongoye Frode bugiye yari irongoye abari barongoye leta ya Frode
bugiye hari nubwo wosanga atari nzira guhemuka zakoze ico caha ko twebwe muri sahwanya muramenya yuko hari abantu hariho n'imigambwe myinshi mutari mwemereye batari bemereye kuyitotsa ntawuzi yo byavuye
ariko abagandaguwe bazira yuko ndadaye yagandaguwe ntibazaba bagirizwa nzira guhemuka
nzira guhemuka mu bintu byica umwe arakurikiranwa ku gatwe kiwe mu gihe woshobora kwerekana ko ari umugambwe sahwanya watanze iyo tegeko ivyo nibindi wakurikirana
ni mucugwa yuko icyo gishobora
ko ya nta kihari kwere yego cewe nari muri mu rwego rurongoye umugambwe ku gihugu nta nihungiye nk'abandi sinari nzi n'ibyo ari byo
Ambasaderi Anatoli Bacanamo mu mugambwe w'abanama rimwe FNL mwumvise ibintu nk'ibi bibyutse inyuma y'imyaka 25 mu byakiriye gute
mu mugambwe FNL iryo yugurugwa ry'ugorubanza rw'abagandaguye president Melchior Ndadaye twabyakiriye neza cyane twavuze tuti ivyo bintu byari byaratevye mugabo tukongera tukabona ko intwaro zagiye zirakurikirana ntabwo basha buhagije bwari bufise bwo ya bukurikirane urubanza nkugo ubu rero tukavuga kuto ugo rubanza baguguruye ubu ruzoshora gukurikiranwa neza hanyuma bagirizwa ico caha bahanwe kandi gituma byatunezereye nuko ari urubanza rwari rwabanye uko mwayivuze mu 1998 ugo rubanza rwari ruteye isoni ute isoni cyane uravye gufata umusoda muto atanaba officier superiore barimwe ngo nibo bagandaguye umukuru w'igihugu uwo batumye ntihamenye uwamatumye rujya rubanza ntirwari kwemerwa abantu bose bari batangaye
ariko uvuga uti leta nta bubasha yari ifise ubushatse kuvuga yuko leta iro tsububasha mu 2018 kandi leta itigeze ibura
oya mvuga kuva muradi ico giye bagandagura Ndadaye amareta agera kurikiranwa ukuntu yarameze ico gihe ntivyari gushoboka kuko benshi muri abo baciye batwara bari muri byo bona rero ntushobora kuba kwikira urubanza wewe nyene iki gihe rero niho hageze neza ko abagandaguye Ndadaye ubu la justice ihari ibakurikirana ni gihe cyiza cyane
ubuze gucicumenga kuva mu 2005 naha amatora yabaye hagumye hatwara abari muri byo
oya guhera mu 2005 abatwaye ntibari muri byo mugabo bari bafise ibindi bashize imbere kugira intwaro ibanze isasagare neza ivyo twokwita priorité ibi ivyo gukurikirana bishe Ndadaye vyari kuri programme mugabo sivyo bari guherako ubu rero programme yavyo irageze
arushe yari yashize imbere icyo kibazo yuko coja muri wa mugwi wo gushira habona kuri no kunywanisha barundi ku ruhande rwa FNL mubona yuko ubu uwo mugwi utanyazwe bimwe mu byo warujejwe
oya murakurikira neza urya mugwi wo kuraba ukuri n'ukuri kururanira nta butegetsi nta bubasha ufise bwo kwikirana mwe n'izo manza sico dayire bari bawushiriyeho
gushira habona ukuri ntibirimo
hariho gushira ukuri ahabona umugabo bagaca bavuga bati bashire ukuri ahabona hanyuma bari kuriranire nta bintu byo kuvuga ngo bakurikirane abagize ibyo bintu birimo
ni kuvuga yuko muri severe igisata cy'ubutungane
muri severe carabuze nico gituma ico iyo severe abantu benshi babona bati irafise amakenga
caruye
ubu je ntivyo ntera ubwoba ko kidafise ubwo burenganzira bwo gucimana kuko ubutungane buhari ubu burafise ingufu zikwiye kubikora
urakoze Professor Ngayimpenda mwebwe mwumvise ibyo tamuri yomi abagirizwa ko babikeka kugira uruhara mu ijyana rwa Amerika yo ndadaye n'abafasha biwe mwavyakiri gute
twebwe kambwangwa badasigana iprona nitwigeze twanka narimwe yuko
ubucuvuga cyane badasigana iprona kandi uri mu mizero y'abarundi
eh ni mizero y'abarundi mugabo mugambwa badasigana iprona haya mizero igizwe na babiri n'aba FRA aywa n'abadasigana eh twereye nditwize twanka ku butungane bubukora gusa dushigikiye yuko ibutungane bukoze bubu butungane koko bwa kabiri butunganiriza bose ngiraha nyine rero hari kintu ambassadeur avuze kinteye ubwo bacane avuze ati intumbero y'ubutungane muri civile y'ubu yarabutse mugabe igihe
ariko agize ati ntibintera ubwoba nta makenga
ati ubutungane burafise ingufu zikwiye icyo nico nyine cyane y'ubwoba guko igihe abagiye arusha baje yarusha baravuze bati kuva Burundi bwikukiye harabaye ihonyabwoko haraba n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa kandi bwashikiye bose amoko yose ati rero kubera ibyo reka dusabe Conseil de Sécurité des Nations Unies ize igira umugwi uzutohoze utohoze ivyo vyaha ko vyabaye hanyuma ironde itanga intumbero yabo barabigize hanyuma itanze raporo bagasanga koko byarabaye hariho nababigize bari ngaha muntu cyabari nahandi leta iki isaba ishireho ubutungane mpuzamakungu niko no tribunal penal international kugira ngo ivyo byaha sentare mpuzamakungu kugira ngo ivyo byaha bihanwe kubera iki bari babyumviye gutyo bari bavyumviye gutyo kubera ubwa mbere bwobwo ibyaha vye nivyo bihanwa gutyo nyine bisaba yuko amakungu akorana bwa kabiri urabona Nations Unies niyifise uburyo niyifise na n'ubuhinga kandi ni naho nibindi bihugu biheza bigafasha igihe rero umugambwe uri ku butegetsi ubu wafata ubutegetsi ibintu byari bikemeza uko nimba ziyantwara zifata kibanza zitabishoboye nuko kumbura zari muri byinshi igituma rero ico kintu ambasadere avuze kintu ubwo baniki none ko mu nyuma bace basusura iyo ntumbero ya mbere yuko muri commission vérité hovamwo ubutungane ubu babwibutse gute
kubwo niyo dosiye basusura abandi bande
abashizeho civile
urakoze professeur Ngayimpenda ndagushimire kuba witavye kino kiganiro nibutsa yuko uri umwigisha muri za kaminuza ukaba n'icegera cy'urongoye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
namwakoze kuntumira nagomba kandi nshimire n'abatwumvirije
urakoze ndagushimire nawe honorable Sylvestre Bikorindagara waserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Savane Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
murakoze
ndagushimire nawe ambassadeur Anatole Bacyanamwo usanzwe igejwe kumenyesha makuru mu mugambwe w'abanama rimwe FNL wakoze kitaba kino kiganiro
naje ndashimye Jerome nadutumiye kabana nongeye no gushimira abarundi n'abanyamakungu ariko ratwumviriza n'aba professeur Ngayimpenda na honorable Bikorindagara twasangiye ikiganiro
murakoze ndagushimire nawe wahisemo kudukurikirana nibutsa ko twariko turabira hamwe ibijanye no gushira habona ukuri ku bidawe 93 n'ingene byo ufasha kunywanisha abarundi ntimuranirwe mu banyi no mu byanyu naho butaha
arakoze Jerome Duce dusozera ko ibiganiro twari twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko muratwumviza muherereye irya nino na Diane Nahazwe mariko me kuri micro muhinga bw'ivyuma mu badufashije Geoffrey Mutagoma igiranije amajwi hamwe na Jeanne bari kumwe twemwe twifurize kubandanya muranirwa mu banyi no mu vyanyu no kugira umunsi mwiza wa gatandatu.